uyu mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19.22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Mwiriwe nshuti zacu, muri kumwe na Fidèle Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko kuva Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atanga ikingo ciwe cya kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu agira wa 47 imigambi yiwe n'ingingo amaze gutera ku igikumu zishyira imbere inyungu za Amerika ubwa mbere na mbere, ivyo bita America First mu rurimi rw'Icyongereza. Zimwe muri izo ngingo zatanguye kugira ingaruka ziboneka mu makungu na cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Uyu munsi turagaruka kuri zimwe muri izo nk'ihagarikwa mu kiringo cy'iminsi 90 ry'imfashanyo Amerika yahoreha amakungu yakuye Amerika mu masezerano y'i Paris guhindagurika ry'ibihe. Turagaruka kandi ku ngingo yo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi OMS. Cheta Mwanze akorana n'ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo bijanye na politiki, ubutunzi n'imibano muri Nigeria no mu karere ko muri Afurika yo mu burengero, SBM Intelligence na Professor Waldo Kruger yigisha ivyereke butunzi muri kaminuza Northwest University batangaje ko imigambi ya President Trump izogira ingaruka zikomeye hagati ya Amerika n'umugabane wa Afrika mu bijanye na politiki, ubudandaji, imitahe n'imfashanyo. Ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika vyotegerezwa ko vyifatamwo gute ku bijanye n'ihinduka ry'imigambi ya Leta ya Amerika ku ntwaro ya President Trump abantu benshi biteze. Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri Sanga twatumiye Emery Pacific Iraneza yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari i Londres mu Bwongereza. Twatumiye kandi Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu kuri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi. Ndabaramukije batumire.
Amahoro neza.
Emery Pacific, ubona gute ibijanye ni leta nshasha ya President Trump ku bijanye n'umugabane wa Afrika cyane cyane ufatiye kuri vya nako ndavuga ingingo z'umukuru w'igihugu yateye ku igikumu ngizo zo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi, kuva muri masezerano y'i Paris kurindagurika ry'ibihe, guhagarika mu kiringo c'iminsi 90 imfashanyo Amerika iha ibihugu byo ku isi?
Murakoze, murakoze ku mijambo no ku butumire. Bwa mbere hoho ngira ngo icyo notangura kuvuga ni ukwibaza nimba Trump canke administration ya Trump canke intwaro ya Donald Trump hari umugambi n'umwe yari ifite canke yoba ifite kuri Afurika. Inyishu nuko bari bafite umugambi mu gihe bariko barategura ingene Amerika yorongorwa, umugambi ahanini kuri Afurika wari ushimikiye ku bijanye n'ubutunzi, ivyo bita economic engagement, no ku bijanye n'umutekano, ivyo bita security cooperation, no ku bijanye cane cane kugwanya abakeba ba Amerika mu by'ubutunzi, ivyo bita countering the influence of global competitors, aha cane cane bavuga ubushinwa rero nkuko tubizi ivyo ni nabyo yanashimikira ko no mu muri administration yiwe ya mbere ariko turibuka kandi umugambi munini yari yarise Prosper Africa wo gukora imigambi ijanye no guhindura ingene ubutunzi muri Afurika bwubatse kugira ngo habeho gukorana byo hafi na Leta ya Amerika. Ivyo rero ivyo vyose nubwo vyari muri uwo mugambi ubu turabona yuko ingingo mu vy'amategeko ziriko zirafatwa ziteye ubwoba n'impungenge zigaragaza ko uwo mugambi utazoshirwa mu ngiro nkuko mubyibuka muri uku kwezi yarasinye ibyo bita executive orders zikura Amerika mu ishyirahamwe ry'amagara y'abantu ku isi. Iki rero Fidel no kugira yuko ari ikintu gikomeye cyane kiraba Afurika imbere y'indi migabane yose y'isi kuko aya mahera menshi yaja muri Afurika. Rero nobabwira yuko urazi nk'ibyo African Centers for Disease Control and Prevention bavuga
ntagociriyemo n'ikigo kijejwe kwirinda no kugwanya indwara cyo muri Amerika.
Iki kigo kiravuga yuko Afurika izogira ingaruka nyinshi zigaragara kubera gusa Amerika ivuye muri ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu. Amerika yari bamufasha mukuru muri iryo shyirahamwe. Ikindi naco umuntu yoca yongera ko nibi watanguriye ko Trump yahagaritse by'agateganyo iminsi 90 imfashanyo zose mu buryo bw'amahera zizahabwa amakungu. Ibi rero no kubwira yuko ubunyene turiko turavugana ibihumbi n'ibihumbi by'abakozi bakora nko mu gisata cy'ibyo gutabara imbabare humanitarian aid ubunyene tuvugana akazi kaheze sinibyo kuvuga ngo ingaruka kuva asinye bijya zaciye ziba buno nyene. Rero ibi byatumye habaho amaprograma menshi yo gufasha mu makambi y'impunzi muri Afurika ibijanye n'imiti muradi yuko hariho imiliyoni zirenga 20 muri Afurika zifashishwa n'ayo mahera mu kugwanya indwara ikiza cya SIDA ibijanye na n'umutekano mu byo gufungura ku bantu bataho nikora muri Afurika amamiliyoni arenga 3.5. Ibi ni bintu kubera iyi ntwaro gusa na policies ishitse ishiraho bica bigira ingaruka zigaragara kuri Afurika ariko mu buryo burambuye nibadaho tuja kuvugana n'ingene Afurika ikwiye kwifata hamwe n'ingaruka zirezire zizova muri administration Trump.
Muravye mugafatira ku kiringo ciwe ca mbere kubijanye n'imigambi leta yiwe yari ifise kubijanye na Afrika mwari ko muravuga ko hariho nk'umugambi Prosper Africa uwo mugambi mubona hari ikintu washitseko
nta uwovuga yuko umugambi hari ikintu gihambaye wahinduye urugero rwo kuvuga ngo warakuye Afrika ku mwanya umwe ukaje uyishyira ku wundi ariko wari umugambi utuma Afurika igira akse ku isoko yo muri Amerika hanyuma
ishobora gushorera ibidandazwa byayo ku masoko muri Amerika
ku masoko yo muri Amerika hanyuma ntitunibagire na wa mugambi wa African Growth and Opportunity Act AGOA nawo nyene ugiye uzohera muri uno mwaka mu kwezi kw'icyenda ariko iyi ntwaro ya Trump ntiravuga kadoza kawo twe benshi turi muri domene twibaza yuko nawo nyene utazobandanya kubera yuko hasigaye amezi 8 gusa n'umugambi ubundi w'amahera menshi hagomba kuba harabamaze kubaho amatangazo cyangwa umugambi w'ingene uzogenda inyuma y'ikiringo kizoba giheze. Ibi byose rero ni ibintu byari byarabandanije biriho kuri Trump administration ya mbere kandi umuntu yoshima ariko tutabona ingene bizobandanya.
Murakoze Professor Pascal Niyonizigiye iyi migambi mishasha n'ingingo Prezida mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafashe twako turavuga nk'izo zo kuva mu ishyirahamwe gita ku magara y'abantu ku isi OMS kuva mu masezerano kuhindagurika ry'ibihe i Paris no kuhagarika by'agateganya iminsi 90 imfashanyo Amerika yaha amakungu hari n'izindi mubona ni zihengaruka ku bwanyu mubona bishobora kugira kuri Afrika muri make
mu bisanzwe Donald Trump bo uko twamubonye kuva no ku ntwaro ya mbere imbere yuko asubirirwa na Joe Biden yari umuntu akengera cyane Afrika nta kintu kinini yamubwira ni umuntu agomba kugarukana ingingo zo gutwara zariho mu kinjana cya 19 muri Amerika ni ukuvuga yuko ibyo byo gufasha Afrika ntimubwira ikintu kinini reka mbere n'Uburaya agomba kubwereka yuko butiguye ko atazosubira kugira ngo Amerika itange ibintu byinshi mu gushyigikira Uburaya mu bintu cyane cyane byo kwivuna umwasi nacyo gituma Abanyafurika jene bajya fata kinini bo
hanyuma kubijanye abahinga bakurikirana uburyo abona ibintu byogenda imigenderanire n'ibindi bihugu byo ku isi haba mu bijanye na politique bijanye n'ubudandaji babona ko ashira imbere inyungu za Amerika yamara bitavuga ko ashobora guhagarika gukorana n'ibindi bihugu mu gihabona ko hari ico Amerika ikuramwo ku bijanye na Afrika turazi kwifise amatungo kama menshi mwibaza ko azoyiheba burundu canke azokoresha ubwo buryo bita mu cyongereza transactional approach
ego nibyo burya Donald Trump arafise uburyo bwo gutwara usanga avuga ibintu atazokora udashobora kumenya ko azobikora hatageze ico gihe ngo ubone yuko ivyo yavuze abikora hari n'igihe avuga ibintu kugira aterane ubwoba turibuka mbere igihe yatera ubwoba akavuga ko agira atere Korea ya ruguru abantu bakanabitinya nje abanyeshuri barambaza ati none agira hari intambara ya gatatu y'isi yose ngoya murarindira murabe kuko nashaka gutera Korea ya ruguru azi yuko ifise cya kigwanisho ruhonyanganda nibyo byaciye biba ahubwo yaciye atuma ko Kim Jong Il ngo bahure bayage kandi anavuga yuko ari umuntu mwiza cyane Afrika yayikeneye rwose kuko Afrika irimo ubutunzi bwinshi Afrika irimo abantu benshi bakiri bato bafite inguvu bashobora kujya gukora muri Amerika kuko Amerika irakeneye abakozi cyane mu mahinguriro no mu bindi uburyo ibyo avuga kenshi mu guterana ubwoba no kugira akanga abantu bajugunye bamutinye nayo ubundi bwo nibaza ko atakintu kindi nazohindura mu buryo Afrika yahora ikorana na Amerika cyane cyane muri ibyo abantu baje gukorayo ibintu byo kuba ubutunzi buri muri Afrika
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Nzara Nyimana Jean-Marie Vianney uratwumva
ndabumva
uduhamagaye urihe
bamagaye ndi Kigali mu Rwanda
ufise ikibazo baza batumire cyangwa icyumvira ushikiriza
ikibazo kijyanye ni ira gahunda yo guhagarika inkunga mu byukuri kugira ngo icyemezo nk'iki gifatwe icyari kigamijwe ese yabari mu nyumvishirize ku bihugu n'ubugira bisanzwe bihabwa za nkunga cyangwa ni politike yo kugira ngo yenda nabo ubwabo babashe ku ya za nkunga batangaga bakoreshe mu kwibuka ku gihugu cyabo n'icyo nshaka kujya ngo menye
ndabashimiye
cyangwa se niba ari
ndabashimiye mu mwishure Emery Pacific Giraneza
ni kibazo cyiza agira ati mbega iyi ngingo yo guhagarika imfashanyo zija mu makungu zoba ziva kuki nibaza yuko warakurikiye ingene Perezida Trump yiyamamaje
uko no muri mutangambarara ubivuze Fidel avuga ati Amerika n'abanyamerika ubwa mbere rero agishika giheza kurahira nibaza ko yari yanabiteguye atararahira yaciye afata ingingo zerekana ko mu by'ukuri ibyo yavuga mu kwiyamamaza agiye kubishyira mu ngiro ni ukuvuga le fanatique muri politike burya le fanatique n'abantu ingirakamaro kandi utegereza kubashimisha naho uwo butahuza nabo nimba yaravuga mfashe ubutegetsi ni Amerika n'Abanyamerika ubwa mbere agaca ashika afata ingingo zerekana ko amahera yose yaja gufasha abantu batari Abanyamerika ayahagaritse burya abari bamukurikira bo bamukomera amashi kubera yuko ni inzira ya politike yo kwerekana yuko aje kandi babandanye bamwizigira mu bisanzwe ariko arondera icizere kibandanya mu Banyamerika hanini benshi bamutoye kubera ibyumviro byiwe rero icyo ni kimwe hanyuma ica kabiri arafite ibyo yanemeye atahandi amahera agomba kuva kugira ngo abikore kuko bitari bikogwa atabanje kurondera ibindi ahagarika ikindi naco Trump muradi yuko arafise n'amashirahamwe yari yaragiranye ingorane nayo Trump aheranwa ego nk'irishirahamwe mbuza makungu ry'amagara y'abantu uradi yuko n'ubundi muri administration yiwe ya muntwaro yiwe ya mbere yari yagiranye ibibazo naryo ari no mu mugambi wo kuraba ingene yobahana mugabo umwanya ntiwamukundira ubu rero ibyo ntiyabyibagiye yashitse agaruka ahagarika amahera ya Amerika muri ibyo hariho rero ibintu byinshi kimwe no kubera ukuntu Trump wenyine ubwiwe ameze n'intwaro y'ingene imeze ica kabiri no kubandanya arondera icizere kirenze cyabamwe bamushigikira kugira ngo abereke ko ibyo yababwira ariko arabikora ica gatatu ni no kurondera uburyo bw'imigambi imwe imwe yemereye abamutoye itarifise bije ubu akavuga ati inzi bije zija mu Banyamerika zija ahantu mu bantu batari Abanyamerika reka mbe ndabanza ndazihagarike nawe ko ntoro ntamwo ibikora ibyo nemereye Abanyamerika
murakoze kumwe ku telefone kandi dufise Ntezirije Onesfor ratumva
ndahumva cyane
uduhamagaye urihe Onesfor sakabazo canke icyumviro shikiriza ubishikirize
Ese nashaka kuvuga
yego
nashaka gusikiza kuri kicyumviro cya perezida avuga ati ashaka guhagarika ifasha abagize bose bishobora gufasha Afurika ya Afurika ibihugu ibihugu bitari Amerika
ikibazo ni ikihe
ikibazo ni iki none se ko ahagaritse gufashanya niko abona ikintu nyamukuru wa Amerika ibyo cyayunguka ni icyahe
murakoze Mwamwishura Professor Pascal.
Ego me ivyo Donald Trump abigira no mudandaje ubwa mbere bwo imbere yo kuba prezida avuga ati amahera yahora agenda muri Afrika canke handi aja gufasha abantu acaza muri Amerika afasha Amerika. Ko bavuga ati ikintu ndondera cane nuko Amerika yoshura yosubira gukomera nkuko yari imeze kera. Ije nije gumarondera n'ubutsuzi bwa Amerika bugati ngabanye cyane amahera aja hanze ahubwo nongereza yakora muri Amerika kugira Amerika igume ikomere cyane ku isi yose
hamba Emery Pacific twavuze nka ayo mategeko yo kugwego gumukuru w'igihugu yateye ku igikumu ashobora kuzabwira ingaruka muri Afrika kuba ariko baratwumviriza mwo basigurira nko ivyo Amerika kuva mushira hamwe OMS kuva mu masezerano y'i Paris n'ubwo bagarikize izo mfashanyo naho ari ivyagateganyo nka bariko baratwumviriza batumva neza ingaruka bishobora kugira kuri Afrika mwo basigurira muri make
reka duhere ku no ku Burundi imbere yuko tuja muri Afrika ngirango akarorero muradi uko nk'amahera y'umugambi wo kugwanya ikiza ca sida isi ashikana mu Burundi kandi turadi uko abarundi benshi cyane imiti bayironka kuri gusa murazi yuko niyo bishitse ntishike kugihe abantu bagira ibibazo bikomeye ubu rero ayo mahera yahagaze no kuvuga yuko hari abarundi hari abandi banyafrika benshi nakubwiye yuko abantu baba bari miliyoni 20 z'abantu bagiye kugira ingorane kuko urazi nk'u Burundi ntikigira pice ica isubirira ayo mahera kuvuga yuko n'ingaruka zigaruka ni naco gituma abarundi abanyarwanda abumva ururimi bose bariko baratwumviriza ibisi bintu izi ngingo zoroshe nubwo muri uno mwanya ari ingingo z'umwanya muto iminsi 90 ni bintu bizica abantu ubuzima bw'abantu kubera ingingo buzokononekara byinshi cyane abantu ntibabifate gusa mu buryo bwo kuganira politike no kuganira imigambi ya politike n'ibintu turiko tuvuga amahera nk'akarorero ishyirahamwe nta murundi atazi ishyirahamwe ryitwa USAID USAID amahera ibice binini byayo kubera iyi ngingo ntazoboneka muri uno mwaka jewe mpora muri domaine humanitaire ndazi
mu bijyanye n'ibikorwa byo gutabara
ndazi yuko turiko twiyumvira nta nyishu tubona kuri ibi bintu abantu ndaguhe nk'akarorero mu bijyanye na security alimentaire ibijyanye no kurondera imfungurwa zikwiye kandi ngira akamaro ku mubiri mu bantu Afrika tubigeze n'urwego itarashikako muzi amakambi y'impunzi ari muri Afrika ko arenga igihumbi abo bantu bose bajya nabi babayeho nabi hariho amahera yari yarabagenewe abatunze abo bantu mwibaza yuko bazotungwa n'amaleta yo muri Afrika yane aha turiko tuvuga ibintu life threatening ibintu bigeramiye ubuzima bw'imiliyoni z'abantu muri Afrika kubera ingingo nk'iyo ni ukuvuga rero abanyafurika batwumva bumve yuko ari ibintu bikomeye iri shyirahamwe turiho turavuga ry'amagara y'abantu ku isi fata n'umugambi wa malariya ninde atazi yuko umugambi wa malariya uriho mu Burundi mu bihugu byose byo muri Afurika uzi uwo mugambi uriho mwibaza yuko aya mahera ava he igice kinini ni muri Amerika no muri iyi niyo European ni ukuvuga yuko hazubaho ingaruka zigaragara nyinshi cyane kuri Afurika ndetse ko kumbure muri Ghana turashaka kuvuga n'ingene Afurika yobyifatamwo mugabo abantu babanze bumve yuko atari ingingo zoroshe ingingo ni Trump yabafashe ingingo muri Amerika akibifata bijya hariho abantu ubuzima bwaciye buhinduka muri Afurika ubu turiho turavuga
murakoze Professor Pascal harababona hamwe Joshika ntiyagire imigambi iboneka irashe ya Amerika kubijanye n'akarere ka Afrika umugabane wa Afrika ko ibihugu bishobora kuhakurira koyoko ari nk'Ubushinwa n'Uburusiya niko mubibona
ibyo ego birumvikana kuko abarusiya n'abashinwa bari basanzwe batumvikana na Amerika cyane barashobora guca baronka ijambo ryo kuvuga ati nimurabe Amerika ntigomba kubafasha turashobora gukorana tugashika ku bintu bikomeye ariko turazi yuko Amerika cyo kimwe n'Uburaya bw'uburengerazuba ni bihugu byari bimenyeye gukorana na Afrika mu bundi buryo uburyo bwatanga amafaranga menshi abanyafrika batari bake bakatorera akoyoko ariko burya Uburusiya n'Ubushinwa ingene bifasha ntibifasha cyo kimwe na bijya bihugu bya Amerika canke Uburaya bw'uburengerazuba kuko kenshi Uburusiya n'Ubushinwa bifasha amareta ugasanga amafaranga batanze n'amafaranga afasha mu gisirikare afasha mashiraha mu mahinguriro arongowe na leta ku buryo naho data wanje iyo fashanyo yabo yoboneka mu bintu bimwe by'igihugu ntashikira abe negihugu mfuko ifashanya muri Amerika niyo mu buraya bw'uburengerazuba bishikira abanyagihugu abe negihugu aho baba mu buzima bwabo bwa minsi yose kira noneho Uburusiya n'Ubushinwa bitanga amahera menshi mu bintu byifashanya basindi inzira yo gufashanya itaboneka cyane mu benegihugu.
Murakoze Idrissa Bakungu araduteye akamo ku telefone, uratwumva? Uduhamagara bihe?
Imerere yari kigeze mu Rwanda ni ukuvuga ngo ndaje gushyira umutumirwa watumiye nimanza kuri icyo kibazo gihari nyine. Ni ukuvuga ngo twebwe Abanyafurika cyangwa cyane cyane Abanyafurika ni ukuvuga ngo bizatugora cyane. Ni ukuvuga ngo kuba Amerika yivanye muri uriya muryango bizatugiraho ingaruka nini cyane, nini cyane ku buryo waba urugendo mwiza warurebeye cyane. Ni ukuvuga ngo Amerika yashyiragamo amafaranga menshi natwe nyine bikatugeraho, n'aya mafaranga ishyiramo nabyo akatugeraho.
Ushaka kuvuga uwuhe muryango? Uvuga umuryango uwuhe? OMS?
Yego. Ni ukuvuga ngo wa muryango Amerika yivanyemo bizatugiraho ingaruka nyinshi cyane. Bivuze ngo imiti izongera yikube inshuro zirenga ijana kubera ngo ubucuruzi bwacu bw'abakene cyangwa Abanyafurika bamwe bamwe badafite ubucuruzi bizabagiraho ingaruka kandi zikomeye. Nishobora ko Abanyafurika bakomeza kwigira nyine ubona ko twamaze iminsi tubona ko Amerika ishyira amafaranga menshi ahubwo twebwe tuyajya kwibagirwa kwishyira hamwe kugira ngo twihaze muri byose. Ni ukuvuga ngo rero ndisabira Abanyafurika kwihangana tukigira uko twifite ahubwo nisabira ngo Amerika ko yahindura igitekerezo nuko bidashoboka ko natwe Abanyafurika byadufasha cyane.
Ndabashimiye, murakoze.
Ego, murakoze.
Professor Pascal Muntaravye ndavuga ko ari ivyimviro bikomakomeye ingingo nkuru nkuru leta ya President Trump yakurikije bari bashizeho ugwandiko ufise impapuro amajana 920 bise Project 2025 no kuvuga ibitegekanye imigambi azoshimikira ko muri iki kiringo ciwe kigira kabiri. Umuntu aravye muri ivyo harimo guhindura uko Amerika ikorana na n'umugabane wa Afrika bagashira imbere cyane cyane ivyerekeye inyungu za Amerika mu gukorana mu bijanye n'ubudandaji bifatiye ku masoko igenga bakavavanura mu buryo bushoboka no gushimikira kumfashanyo baha umugabane wa Afrika harimo n'ivyo Pacific Emery yavuze byo namwe mwabivuze mwabiciye ko byo guhiganwa kugerageza guhangana n'inguvu n'igihagararo byo Bushinwa no Burusiya ku mugabane wa Afrika harimo n'ikibazo cyo kugwanya iterabwoba ko iterabwoba ni ikibazo kiri ifite ingaruka ku isi yose gishobora kugirana ingaruka kuri Amerika n'ibindi byo gukorana n'ibihugu byo muri Afrika aho babona bashobora gukuramwo inyungu mu migenderanire. Mwitegereje iyo migambi si yose mugabo umuntu afashe nk'iyi ariko ndavuga mubona bizogira akamaro gute Afrika?
Afrika nibaza yuko abanyafrika benshi barazi yuko atakarusho kanini bazoronka muri politike nshasha ya Donald Trump. Ngira ngo igikomeye bazogerageza kwibako bakavuga bati tukizeye cyane kuri Amerika reka twibeko. Ariko hariho n'ikindi kintu bishobora kuba nuko Donald Trump uko yaje afise ubutegetsi bukomeye cyane afise n'imigambi itera ubwoba abantu benshi kasi Afurika gusa na za Canada za Denmark n'ibindi bihugu mu bisanzwe byari bifitaniye imigenderanire myiza na Amerika. Ibyo byose bishobora guhinduka muri imyaka ine azomara atwara Amerika. Uti kubera iki? Kuko burya ubwo mugambo wiwe w'aba republika abantu bagerageza kwisunga ibintu bya kera bagerageza kwisunga ubukomezi bwa Amerika ntibumvikana cyane gusa ariho bamwe bamwe batembera ibyo Donald Trump akura ashaka. Hanyuma ikindi nacyo n'aba bademokrata bashaka ko ibintu bihinduka muri Amerika na handi kisi nabo ne ntibazemera ngo Donald Trump aguma akora ibyo ashaka mu gutera ubwoba ibindi bihugu byo ku isi, bazogerageza kwinanasa babyanke ku buryo harya muri iyi myaka ine azomara atwara nawe ntazoroherwa. Hariho n'ibindi bintu bizoshika kuko muri politike nta munyepolitike n'umwe yamafisi inkomezi zo kurwanya ibintu byose biza bimunanira. Arashobora gushikirwa n'ibintu akananirwa n'ingene yubyivuna ku buryo Donald Trump nawe azogira ingorane, azogerageza guhisha kuko politike niko imeze. Umuntu agerageza guhisha ntibizoroha, ntibizomworohera byose, biri imbere bishobora kumuzanira amananiza.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Nduwimana Innocent, uratwumva?
Ndakunda bumva.
Uduhamagaye uri hehe Innocent?
Ramukanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo icyumviro?
Ni kibazo n'icyumviro.
Ubushikirize?
Yego, ngarutse ku ngingo Donald Trump yarayafashe. Je ndabona nitohumuriza nk'ibihugu bimwe bimwe byo ngaha muri Afurika iwacu nko guhagarika imfashanyo iminsi 90 kendi batako yihuse gufata iyo ngingo. Hariho ibihugu bitogera ingorane ndabye ntiyari kwihuta guhagarika gufata izo ngingo, na cyane cyane kandi hariho ibihugu bikanye kandi yofa. Hariho n'ikindi kigira kabiri kuba muri cya shahamwe ya rijeje impunzi ku isi naho nyine cye ndabona hariho ibintu bigiye kuyangara byinshi. Hari ingingo zimwe zimwe yagiye arafata zidahumuriza Abanyafurika, cye ndabona arakwiye gukurikira hamwe akamanza agakosora ingingo zimwe zimwe nko kwirukana Abanyafurika kandi bari bahafise ubuhungiro n'ubwenegihugu agacabihukana ihuti batamaje no kwegeranya n'utuntu tw'iwabo. Nico zose ni ingaruka mbi bazogira bashitse mu bihugu byabo. Arakwiye kuraba rero bakicira hamwe n'ababishejwe bagasubiramo bakaraba izo ngingo yafashe bakasubiramo bakabitorera umuti kuko twebwe Abanyafurika hamwe hamwe tugiye kugira uruhombo runini. Nicyumviro n'interahamwe nicyo nashaka gushikiriza.
Turagushimiye Nduwimana Innocent.
Yego, murakoze kuduhamagara ku ishuri rya Amerika.
Nitanga Simon nawe ari ku murongo, uratwumva? Uduhamagara uri he Simon? Ufise ikibazo ubaze abatumire cyangwa icyumviro shikirizo bishikirize?
Ndagira ngo umutumire ngo mubaze kuba wenda ya Amerika yakuyemo mutayo wayo ntabwo byaba ari amahirwe wenda kuri Afurika kuba nabo batangira kwiga uburyo bakibesha aho batarindiriye imfashanyo za Amerika. Ikindi amubwire kuba wenda Amerika hari bimwe na bimwe yahaga Afurika byagabanuka ese ntibyaba bigabanyije akarindi kayo ko kuguhira inkunga ikaguha n'amategeko yo kuyikoresha uburyo bumwe cyangwa ubundi cyangwa ikaguha ya madeni n'ibyo yanditse ku Bushinwa ngo bwa Afurika amadeni ari meri yarenze ubushobozi bwa Afurika n'ibihugu muri rusange bitaba n'igihugu kigezaho bakibarira amahirwe ngo muri Kenya babara ko babyiza igihugu ngo ariko bitoza cyane ubona kubera amadeni kiba gifiye igihugu kindi ambwire ntabwo yaba amahirwe amwe wenda yo kuba ibihugu bya Afurika byashakamo ibisubizo kuko ibisubizo byo kuko bitaboneka ahubwo nde bera amahirwe kugira ngo ibihugu bya Afurika nabyo bitangire byishyire hamwe bikigeze mu mugozi umwe yuko nta muntu wo kubifasha wundi uhari.
Murakoze. Mu mwishure Emery
ati mbega ihagarikwa ry'imfashanyo ntiyoba ari amahirwe kuri Afurika yo kwironderamwo inyishu ku bibazo byayo. Mu bisanzwe inyuma y'imyaka irenga 60 Afurika yikukiye ntitwari dukwiye kuba turi umugabane w'isi utewe impungenge n'ingingo z'igihugu icecu cyose ku isi ihisemwo kudatanga imfashanyo muri Afurika. Niyo mfashanyo ntitwari tuyikeneye mu bisanzwe mugabo aho siho turi turazi impamvu zitahari ni kubera uburongozi bubi bwo muri Afrika twagiye turaronka tukibandanya turonka butuma Afrika ikiri umugabane w'isi usegerereza nkoresheje icyo jambo ribi kuko niko biri rero benshi mu bijanye na leadership bavuga bati
ubuyobozi
mu buyobozi bagira bati iyo ikintu kigutunguye hari igihe kaba ari n'akajyo arakagohe upfuniwe kugira ngo usubire urabe mu by'ukuri icyo ukwiye gukora ibyo rero ndemeranya nawe yuko nubwo atari yo nzira nziza yo kuhindura yo kuzana impinduka kuko n'inzira izotuma ubuzima bw'abantu benshi businsikara muri Afurika ariko ibi bikwiye kutubera icigwa cingene dukwiye kwigenza nk'umugabane wo umwe mu migabane ifite itunga kamari isi yose urumbira ariko rero n'ikindi co natuma mbere tufata iyo ngingo nuko Trump nubwo yosubizaho iyi mfashanyo nyuma y'iminsi 90 kandi hari imfashanyo zosubizaho ndabyizigiye mugabo ibijanye n'umugambi wa politiki wo wiwe kuri Afurika byo ntibizohinduka ni ukuvuga uko ibita transactional approach kugira gusa imigenderanire ishingiye ku nyungu ni ukuvuga ngo nimba Amerika atanyungu ifise mu kintu acizokora muri Afurika ibyo nizo bita transactional approach ni ukuvuga rero yuko nimba tuzi yuko uwo ari umugambi wa politiki y'ubuyobozi bwa Trump Afurika tugomba gushyiraho ingamba zo kutaba abantu igihe cyose ubuzima bwacu buzoba buhagaze ku mfashanyo mvamakungu hanini zivuye muri Amerika dukwiye kugira ibyo abayobozi bamwe bamwe bari barabonye kuva kera muri Afurika ibi twita intra-African trade urudandazwa hagati y'abanyafurika bo ubwabo nico kintu cyonyine gishobora kuba umuti w'izi mfashanyo zose ziva mu bakungu hamwe ubwo rudandazwa rukozwe inyungu ivuyemo igakoreshwa neza Afurika irashobora gushika ku rugero itoba igikeneye iyi mfashanyo ikibazo rero no kwibaza ni kubera iki abayobozi bacu badashiraho badakurikiza ibyo bemeranije kuko muri azi ko hari umugambi witwa AFCFTA ni nyine twavuga African Continental Free Trade Area ariko muri azi yuko nka Perezida Kagame abayobozi bamwe bamwe nka Perezida Mbeki mukapakiriho bari abantu bavuga cyane iki kintu ariko urabona yuko abandi bayobozi muri Afurika basa n'abatagishizemo ingufu kubera impamvu tutazi iyo biba byarashyizwe mu ngiro kuva icyo gihe abo bandi bayobozi bari baragerageje ko byokora ubu Afurika ntituba dutewe ubwoba n'ingingo nk'izi ikindi Afurika igomba gukora Afurika igomba kugwiza zino kwita diversified economic partnership kugwiza abandi bantu baza mu rudandazwa rwo muri Afurika yandi mashyirahamwe n'ibindi bihugu urabye ingene tufise iyo migenderanire na Amerika ni nk'uko nk'uburaya dusa n'ababyibagiye muri ino myaka 15 iheze ariko uburaya ni isoko rinini ubushinwa ni isoko rinini Afurika yo mu yo hagati Middle East Asia yo hagati hariho ibyo twita emerging economies ibihugu biriko birazamuka n'ingoga mu by'ubutunzi nka za Brazil ibi ni bihugu tugomba kuzana mu migenderanire y'urudandazwa kuko n'ahantu hova itunga ryinshi kuko bose bakeneye
murakoze Ezekiel ndayikengurukiye uratwumva
Ese ndabumva cyane.
Urihe?
Yewe ndi ku ntega muri komine ntega intara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi.
Ufite ikibazo ubaza icyiyumviro ubishikirize?
Yego, ni icyiyumviro.
Mugishikirize?
Ego ama jewe ndavuga kubijanye na Afrika. Ego mu bisanzwe umugabane wacu wa Afrika ni umugabane ukiri mu nzira y'amajambere, kandi Afrika nta bandi bo kuyiteza imbere atateze nyine abanyafrika abiwacu. Rero kwitega imfashanyo mva makungu cyangwa se Amerika cyangwa se abanyaburayi uko aribo bazoduteza imbere, numva yuko twebwe abanyafurika bwacu tukora amaboko mu bihugu tugakora tukareka abadusamaza nk'intambara nk'ibyo biriko biravugwa muri Congo. Urabona yuko ari ibintu biza kusubiza inyuma umugabane wa Afurika. Si ibintu byiza. Rero twebwe rero ubwacu abanyafurika tuba dukwiye gushyira hamwe tukagira ubumwe tugatezanya imbere no gufashanya muri rusange dukoze tukareka kwizera imfashanyo mva makungu. Ego niyo nterano yayi wanje.
Ndabashimiye cyane, murakoze.
Ego murakoze.
Sostene nawe nyine ari ku murongo, uratwumva?
Ego ndabumva cyane y'Amerika.
Sostene udoteye akamuri?
Gera nsanze no murundi ariko abashanze ntuye mu gihugu cya Kenya.
Ikibazo icyiyumviro?
Yewe ni nk'ikindi nashaka kubera ku bijyanye n'igihugu cya Amerika cyatwikuye bavuga kugufasha umugabane wa Afurika. Ngerageje kuraba hari ibintu byinshi mu bisanzwe Amerika yari isanzwe ifasha ibihugu bitandukanye, bavuga ntibishyire munsi y'amajyambere y'umugabane wa Afurika. Ariko kuba Amerika n'umukuru w'igihugu cyayo mushasha yafatiwe kuvuga cyarahagaritse imfashanyo yotanze ku mugabane wa Afurika cyangwa ibyo byatsi, ingaruka zizoba nyinshi kubera ko n'ibihugu byo muri Afurika nyinshi biracyari hasi cyane bisanzwe nk'ibintu bijyanye n'iterambere. Hariho ibihugu byarabikoreye ibintu bijyanye n'iterambere mu bihugu byayo bivuye ku mfashanyo ziva mu bihugu bimwe cyangwa bimaze gutera imbere kurusha. Rero ndabona kuko nta kundi bari bugire bizotuma nabo bashobora kubona ko nta kundi kuntu bashobora gukora nyuma y'uko ubufasha bwa Amerika bujya buhaguye. Bizotuma ibihugu bya Afurika nabyo bibona kure nabyo bitangure kwiteza imbere ubwabyo.
Murakoze.
Ego murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku migambi mishasha ya Perezida mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'ingaruka iyo migambi ishobora kugira ku mugabane wa Afrika. Nkaba ndi kumwe n'abatumire Emery Pacifique Giraneza yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashyirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari Londres mu Bwongereza, na Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu muri kaminuza y'i Burundi no mu yandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi. Professor Pascal, ikibazo iki cyabimukira mukibona gute mu byo President Trump yashize imbere ashaka abantu bose bari ngaha batabifitiye uburenganzira cyangwa bakoze ibyaha ngo kubirukana? Hariho urutonde rw'abazo kwirukanwa igihugu ku gihugu nk'u Burundi, nibaza ko bashika nk'160. Mubona icyo kibazo mukibona gute? Ni ingingo nziza cyangwa bifite iyindi migambi yinyegeje inyuma ku bwanyu?
Icyo kibazo ni ikibazo kitoroshe kuko abimukira muri Amerika bafisa kanini cyane, kuko turazi ko bakora mu mahinguriro akeneye abakozi benshi, ariko Amerika yonyine ubwayo ntabifise. Icyo cyo ni ikintu kiboneka. Ikindi nacyo uko azobirukana ni ibintu bisaba uburyo bwinshi, bisaba uburyo bwinshi cyane kubarungika iwabo, ku buryo nibaza yuko atobishobora kurugika bose abantu babimukira bagiye muri Amerika. Mugabo urumva aragerageza uburyo bwose akerekana ko agiye bikora ku biri mu bintu byatumye atogwa, kuko Abanyamerika nk'aba b'abazungu benshi barabazwa n'ingene babona abirabure n'abandi banyamahanga ari benshi muri Amerika, kuko bishyiramo ngo n'abantu bazohe basubirira hanyuma ngo ubwoko bwabo ntibukiboneka ngo haboneka abanyamahanga gusa. Ibyo yarabigira cyane abikerebukamo kuko mu byatumye atorwa birimo, ariko kugira ngo abishyire mu ngiro nibaza ko atari kintu kizoroha cyane. Ikizoroha kuko Amerika irakeneye abakozi badasaba amahera menshi. Icya kabiri ni ukuba kubegeranya ahubwo barungike mu bihugu byabo bisaba uburyo budasanzwe kuko ni benshi cyane. Turetse yuko hari abazoronka uburyo bwo kwinyegeza kugira ngo abapolisi cyangwa abandi bahiga ngo babarungike iwabo batazoshobora kubabona byoroshye.
Murakoze. Pacifique, ku bijanye n'iyi umugambi worohereza ibihugu byo muri Afrika gushora ibidandazwa byabwo byo umugabane bidatanze amatagisi muri Amerika, AGOA, nkuko wari wabivuze ni umugambi ikiringo cyabo kizorangira mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Hakaba ari impungenge ko President Trump ashobora kutongereza igihe ikiringo cyawo. Kuba twumviriza uwo mugambi gushika ubu, hari ikintu gikomeye woba warakoze ku bihugu bifisemwo inyungu byemerewe kuwukoresha? Hamwe uhava hari ikintu kizohinduka kinini?
Hari bihugu byinshi byungukiye muri uwo mugambi. Kero notanga mu bitwemereye n'igihugu cya Kenya. Ni umugambi wari waruguruye n'ibintu Afrika itari isanzwe ishora muri Amerika, nk'ibijyanye no kwita industry textile, ibijyanye no gukora n'ibijyanye nabyo. Afrika aya mashyirahamwe menshi yari yaraje mu bihugu nka za Maroke, ibihugu bimwe byo muri Afrika y'uburengero, gushyira imitahe minini muri Afrika kubera hari abakozi batazimbye. Umugambi mwiza ni umugambi Afrika yungukiyemo, ni umugambi usaba ubukerebutsi. Ibihugu bikerebutse nibyo ahanini byungukiyemo, ibihugu bitaba biri mu ngwano, ibihugu usanga bifite uko bitunganijwe neza. Ariko wari umugambi muri rusange munini, wari waruguruye isoko rinini kuri Afrika, dandaza ibintu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimba rero uwo mugambi utazobandanya, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri Afurika igiye kubomba amahera menshi cyane, kandi ibi nabyo bizogira ingaruka ku bakozi bakora muri ayo ma industry, bakora muri urwo rudandazwa rwo hagati ya Afurika na Amerika.
Nawe Professor Pascal, ku kibazo kijanye n'abakundana basangiye igitsina, hari ibihugu byo muri Afurika nka Uganda n'ibindi bitari bike byari byafashe amategeko akomeye yo kugwanya inyifato nk'iyo. Trump mu mafaranga azogabanya imfashanyo zija muri ibyo bihugu, hakaba harimwo izofasha abo bantu bakundana nabo basangiye igitsina. Bubona ibyo bihugu byo muri Afurika kuri icyo kibazo bihuza na Trump kandi bimushimira kuri icyo mubivuga kwiki?
Ibyo ni ibintu bigaragara rwose, kuko burya mu mico y'Abanyafurika munsi ya Sahara ni uko mu bisanzwe abantu bubakana kugira barondoke bagwize umuryango. Ibyo kubaka hagati y'abantu basangiye igitsina muri Afurika ni ibintu bitavugwa, bitaboneka, kandi benshi badaharanira. Ni nacyo gituma Trump muri politiki yiwe agerageza kwerekana yuko ibyo bintu bidategerezwa kubaho. Iyo nzira ni inzira yemerwa cyane Afurika. Yego, mwavuze Ubuganda, hari ibindi bihugu muri Afurika bigerageza kwerekana yuko bitabyemera, na za Kamerune, abandi nabo barihorera. Washaka mbere n'imbere y'umunzi w'abazungu hajya hariho abantu basangiye ibisida bashobora guhuza, mugabo bari inyegeza, ntibaja hejuru, ntibavuga, ntibaboneka. Nico rero Abanyafurika bakunda cyane ubu icyo kintu cy'abantu basangiye igitsina n'ukuri. Nico kintu kiboneka yuko Trump agiye yahuza n'Abanyafurika batari bake munsi ya Sahara, bavuga bati ivyo bintu mishando ntavyo twemera ntavyo tuzofatwa imeye.
Murakoze. Dufise ku murongo wa telefone umwanya ugiye kurangira. Dufise Paul, ni Paul ku murongo. Uratwumva?
Eh ndabumva.
Munyarutse nimba mfise kibazo n'icyumvi.
Ejo cyumvi narifise. Gambere bema kuva ku intwaro ya Trump batorewe kuba president wa America. Cyuce twarashimye cyane kubona bafite ngingo yafatira abana bahuje ibitsina. Ishira nk'abanyafrika twebwe ivyo nta cyo bitsaba ko cyane. Ariko ikibazo gihari ibiba kongele abanyafrika reka papiya nofata nobwa cyibihana karaba nk'ibi yagiye guhagarika izo gufasha hivyo je ni kwanya icyo cha cy'umugabo sita karaba ibiza bimukira birateranye intuzo ya cyane.
Nashaka ndababaze Emery Pacifique igira neza mukurangiza twako tuvuga ikibazo mwagiciye ko gatoyi ukugene Afrika yo vyifatamwo kubijanye n'imigambi mishasha ya Amerika abakurikirana ibintu n'ibindi bavuga kucitora kugira ingaruka zidashemeye kuri Afrika. Niki mwabivuze muri make hari numwe mu baduhamagaye yabicishe ko ko Afrika ikwiye gusenyera ku mugozi umwe ikabonera isomo mwo bisigura neza ivyokogwa.
Novuga hanini yuko bimwe mwe narimaze kwivuga ariko hariho ingingo nibaza zihuta Afrika ikwiye kugira ufatane ngoga imwe ni navuze ijanye no kutavaho mu by'ubutunzi yizigiye cyane Amerika ikagerageza ikarondera abandi bafatanya bikogwa mu by'ubutunzi bashobora kuzana inyungu muri Afrika nari natanze akarorero k'Ubushinwa ka Union Europeenne k'ibihugu by'Abarabu n'ibi twita emerging economies ibihugu biriko birakura n'ingoga za Malaysia Brazil n'ibindi bihugu ariko bikaba ari umugambi wizwe neza ushobora kuzana wanashaka nitunga riruta ryo twokura muri umugambi w'urudandazwa hagati ya Amerika na Afrika. Ikindi nari navuze ni ikintu kijanye nuko Afrika igomba kuba industrialize kuko buriya iyo
kwijukira amahinguriro
no kwigira mu byo gukora ibintu kuko iyaba icyo tugifise ntabwo bayi byose byo dutera kuko iyi politiki ya Trump ahubwo yari guca idufasha ibita transactional relation ibi byo kuvuga ngo inyungu yanje niyo nshira imbere nawe ushira imbere iwawe hanyuma duhuriye dufite inyungu gusa ufite ibyo udandaza bihinguriwe muri Afrika kuko muri azo ibintu baraza bakabyimba bakabitwara bikaja guhingurirwa handi. Afrika rero igomba gushyira imbere amahinguriro kuko iyo ufise mu kirundi avuga ngo agakecuru gahishije ntikabura buzu ni ukuvuga ngo iyo ufise ibintu udandaza abantu baraza na baba bakunzi baba banzi baraza bakabigura nibaze ko akarorero tubona ku Bushinwa ari akarorero kagaragara tuvuga yuko Uburaya na Amerika aribo baguzi ba mbere b'Ubushinwa tuko bakunda Ubushinwa cyane bakunda ibyo bintu Ubushinwa bukora. Ikindi nacyo dukwiye nk'Abanyafurika gushyira imbere cyane rwose ni ikibazo kijanye n'umutekano hagiye kuba ingorane muri Afurika
uheraheze mwanya ugiye kurangira
kubera yuko Trump agira ati ibyo hanze ntibindaba Abanyafurika n'aburabazi akajagari turagakunda izi ntambara nyinshi akaroro ni intambara iri muri Congo urabona Amerika nta kintu kigaragara irayivuga ko kuko ntibibaraba Abanyafurika rero ntitutaba abantu bakuze ngo twumve yuko kujyana hagati yacu atacu bimaze hazovuka n'izindi ntambara nyinshi kuko abahora bazukamwo mabisi nka Amerika bazokwirabira
hirya. Murakoze cyane. Murakoze barabatumire Emery Pacifique gira neza nonoso ivyereke imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaje ari Londres mu Bwongereza na Professor Pascal Nionizigiye yigisha ivyereke imigenderanire y'ibihugu muri kaminuza y'u Burundi na muyandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi. Ndabashimiye rero batumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro bashoboye guhamagara bagabazi ibibazo bagashikiza n'ivyimviro. Ndabifurije mwese kugira ibihe byiza mukurindira mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.
nshuti bakunzi bacu. Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga ico bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel that maybe I am somebody. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. With all these people all around and crippled with anxiety, but I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think I don't care. I don't care.